VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 12 y'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2016. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Ubwo nimubona yuko kuzanira itegeko kugira ngo Uburundi buve muri aya masezerano y'i Roma ari ukongereza ubukari Abarundi bwo kubandanya ubwicanyi.
Iyo ni inkuru yerekeye ingingo ya Leta y'u Burundi kuva muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Inama nshingamateka y'u Burundi uyu munsi kwa gatatu igenekezo rya 12 ry'ukwezi kwa 10 yemeje ku Burundi buvuye masezerano y'i Roma ashiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Abashingamateka 94% bari bitavye ibikorwa by'uyu munsi nibo bemeje integuro y'iteko rituma Burundi buva muri iyo sentare mpuzamakungu. Mugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yakwirikiranye inkuru, reka tumutege amatwi.
Abarundi nyakubahwa, mushikiranganje baribaza bati mbega ni kuki Leta y'u Burundi muri kano kanya muri kino gihe.
Uwo ni Pasikari Nyabenda, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, ariko atanguza ibikorwa by'iyo nama kuri uno wa gatatu. Intumbero y'ivyo bikorwa kwari ukwemeza canke guhakana integuro y'itegeko rituma u Burundi buva mu masezerano y'i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'irahe. Imbere yo gucija nino iyo nteguro y'itegeko, umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana yasiguriye abashingamateka igituma Leta y'u Burundi ishima kwidohora muri ayo masezerano.
Twebwe twarashoboye gufata umwanya ukwiye wo kugenda nda kumusigurira kumwereka yuko hama misi yose ari kwama ari kwarakira yongera yumviriza ivyitwa ngo ni birego vyabo bantu basize mukangaratete abene Burundi, yuko ashobora gufatwa n'izindi ngingo tukutabandanya dukopera nabo dukorana nabo. Hanyuma rero tumaze kubimushikiriza twaragarutse mu gihugu, ariko turabona yuko uko byabandanije biraboneka neza yuko iyo ntumbero yo kugomba kudodobereza no kuhungabanya inzego z'igihugu umwanya wose bazikorera intebe ishushe babuza amahoro abene gihugu bibereye ku kivi bakoresheje iyo sentare yuko bibandanya, ari nacyo gituma inama shikiranganje yavyize irabona yuko iyo sentare igihugu cy'u Burundi gikwiye kuyivamwo.
Inyuma y'iyo siguro hakurikiye gutanga ivyiyumviro ku bashinga amateka. Bamwe mu batowe mu mugambo uri ku butegetsi berekanye ko bashigikiye ku Burundi bwo kura karenge muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Muri abo harimo umushinga amateka Edouard Uwimana asanzwe ari n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama shingamateka.
Hari wayivuze neza umushinga amateka arize ati mbega ejo Burundi kamanda daratifata umukuru w'inamashinga amateka fata umukuru w'inamahenguza amateka fata umukuru w'igihugu burya amahoro mu gihugu yotsimbatana. Ko akamaro k'ubutungane nako ubutungane butuma amahoro ahungabana, ubutungane butuma abantu bacanamwe gusa ubutungane aico gituma rero nibaza yuko dufatiye akaro no kubindi aho aya masentare ari karakora za Libya mwabivuze za Iraki n'ahandi mbega aho bakoze amahoro n'umutekano byaratsimbatanye.
Abashinga amateka batari mu mgambwe uri ku butegetsi bobo bashikirije amakenga atari make. Uwigenga Fabiano Banjija Nino yatowe mu ntara y'Ububanza yashikirije amakenga kubwicanyi bwahora buba tukiri muri iyo sentare ko butazoca buba umurengera.
Igihano cyo gupfa cyarafuswe mu Burundi mugabe byakwirikiye abantu bicana ku murango izuba ribe bonyene basigaye tubuko basa nk'abicira imanza zo gupfa. Ubwo nimubona yuko kuzanira itegeko kugira ngo Uburundi buve muri aya masezerano y'i Roma ari ukongereza ubukari Abarundi bwo kubandanya ubwicanyi. Uburundi buherutse kuvuga yuko buhagaritse igisata cyawo nicyo gukateka kazi na muntu. Mbega nuko aha mu Burundi wacu agateka kazi na muntu kifashe neza cyane, ko mbo nibyo tubona n'abagizanje babivuze tubona amarorerwa mu Burundi ari yatuma n'ibi byose yabimanketa kogwa kuko Leta y'u Burundi zayinaniye gukora. None ko twabonye abantu bicwa bakabohorwa mu magunzi bagatabwa mu nzuzi, ko twabonye abantu bicwa bagabagwa imitima, ko twabuze abantu irengero ryabo, ko njojia nubi kibandanya ukuwa muri isenare niko gutuma tworohewe
ajandi makenga yashikirijwe n'abashinga mateka nuko Burundi bushobora kubura gitabara mu gihe bwosotorwa n'ikindi gihugu agression mu gifaransa umushikiranganje w'ubutungane yaciye ku masonga imyitwarariko n'amakenga y'abashinga mateka hamwe Burundi bwidohoye mu masezerano y'i Roma Emile Laurentine Kanyana yishuye ko atacu igihugu gihomba kivuye muri yo sentare ku kibazo cy'agasotoro iyo ko bakazananye hose muri ico gihe igihugu gisotowe kirahiza hikitura umuryango w'ibihugu byo kwisi ONU nk'uko umushikiranganje abivuga
igihugu kibonye ko kiriko kirasubisa agression y'ikindi gihugu kiritura Nations Unies hanyuma ikavyiga niyabona yuko bikenewe kwisezisa CPI yisezise bibanje kwigwa neza bidafashwe n'umuntu umwe ngo ndiyadukije ngizi bikuko ndi manipire naba canke bariye
iyo nteguro y'itegeko rituma Burundi buva muri sentare mpuzo makungu mana byahayirahe yahavuye yemezwa n'abashinga amateka 94% bari bitavye ibikorwa by'uno wa gatatu babiri ntibaritoye 14 nabo naco barivuze ko iyo nteguro y'itegeko icijanwa mu nama nkenguza amateka y'u Burundi kugira nayo nyene yemeze canke yihakane imbere y'uko umukuru w'igihugu ayitera kugikumo kugirije mu ngiro Ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste tukiri kandi kuri inkuru iteye kuri vuga ku Burundi buvuye muri sentare mpuzo makungu mpana vya CPI twaganiye n'umukuru w'inama nshinga amateka ya Burundi Pascal Nyabenda kumvu zatumye Burundi ufata iyo ngingo tumutega amatwi.
Ubwa mbere hoho ni integuro y'itegeko rungitwe nk'uko izindi integuro z'amategeko z'urundi ko na leta zitarungikwa mu nama nshinga amateka hanyuma rero kubera ko yari integuro y'itegeko ihambaye twahindire turayihanahana ko ibyiyumviro turayiharira ko mu nyuma rero banye kuba abashinga amateka baraheza barayitora bayitoye abashinga amateka bari 110 twari dukeneye gusa 73 bayemeza 2/3 ariko yaciye yemeza n'abashinga amateka 94 babiri nibo bayihakanye hama 14 ntacu bayivuze ko twarero turemeje yuko leta y'u Burundi yo kura karenge muri sentare impuzo makungu mpana byaha igituma twabyemeje ufatiye kubyumvira abashinga amateka bashyizwe nuko uko iri kirakora uno munsi iboneka ko ititayeho koko ikibazo cy'u Burundi ahubwo abari guhanwa aribo bariko barasubirwa indava aribo birirwa barakirwa n'urongoye iyo sentare abarundi rero bari ngaha mu Burundi bazi byabaye bikabababaza cyane abo dusanzwe duserukira kubona abatumye igihugu kijya mu ngorane aribo bariko barakirwa nk'intore nk'intungane
abo bariko barakirwa n'iyo sentare ni bande
abo bakirwa n'iyo sentare naba ubona bashatse gutembagaza ubwigenge imbere yaho babanje kutegura imigumuko irimo ubwicanyi aho baturiye abantu babona hanyuma bagashaka naho bashaka gutembagaza ubutegetsi bagaca bakomoka bakagenda mu bihugu byo hanze mu Bubiligi mu Rwanda mu Bufaransa n'ahandi abo rero ni ubigo barajyana ngo bajyanye ibirego
iyo ngingo ifashwe inyuma yaho abahinga batatu bishyamwe mpuzo bakungu batohoje ubwicanyi mu Burundi n'icyozwa ry'agateka kazi na muntu batangira raporo ivuga ko hakwiye ishyiramwe mpuzo bakungu ikwiye kurungika mu Burundi kugena umurwi wo kwihweza eka botohoza ubwicanyi eka hamwe n'umurwi n'inama nkuru y'umurwi w'ishyiramwe mpuzo bakungu ujejwe agateka kazi na muntu ukaba nawo nyine waremeje ko hakwiye kuba itohozwa ivyo ntivyo babivuga ko abarundi bo badashaka iyo sentare kugira ngo bikingire canke bakingire bo babagirizwa ivya
twebwe ni twafatanye ibyo raporo ngo tubifatanye n'integuro y'itegeko duheje kwemeza kubera sinzi ko umucamanza arongoye iyi sentare mpuzo makungu mpana byaha ari we yoba yaratumye bajya baje gutohoza niyaba ari we yabatumye cyangwa niba baba barakoranye biboneka neza ko bari baje kumucira inzira yo kugira ngo aronke noneho ashika kucyo bifuza cyo kugira ngo bagire abategetsi bamwe bamwe bo mu Burundi bafashwe bajya gufungwa gutyo babe baciye umutwe demokrasi babe baciye umutwe torewe n'abenegihugu hamwe byo bimenyekana neza ahubwo kuri we yabatumye inekane neza ko umuntu ashobora kugiteganya n'ingene gihengamye n'ingene atakintu nakimwe icegeranyo kivuga kuri abo bataye igihugu mukaga byumvikana ko hoho baragiye bariguye nimba ariwe yabatumye nimba barakoranye kugira ngo bashobore kugira icegeranyo nakito
Leta y'u Burundi cyangwa abashinga amateka niho bafise amakenga ko hashobora kuba ingaruka mbi z'iyo ngingo
Jonyaza yuko atangaruka mbi z'iyo ngingo kuko ugiye kubiraba ukaraba ibihugu 60 gusa aribyo byemeje ko bishobora gushyigikira amategeko agenga sentare mpuzamakungu mpanabyaha umuntu akaraba ingene ibihugu rutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu nibaza ko ari nabyo byasabye ibindi bihugu ko bijyamo byo bitateye kwigika umukuru ayo masezerano kuri iryo tegeko rigenga sentare mpuzamakungu mpanabyaha Uburundi bukaba bwinjiyeyo mu 2003 bukinjira ku gushaka kwabwo hamwe bwo bwarinjiye ku gitsure cyanye inkoni iri ku mugongo aho twovyumva tuti none ntibarariyaguye ko tuvuye muri iyo sentare mpuzamakungu ariko nimba twinjiye ku gushaka no mu kuvayo tuvayo ku gushaka
Pascal Nyabenda umukuru w'inama ishinga amateka mu Burundi murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye
namwe mwakoze kumpa kano kanya kugira ngo ntange umuco ku gikorwa banyakora bashinga amateka bakoze uno munsi
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Inkoho amajana 29 amagrenade amajana 28 hamwe n'ibindi bisasubikira muriro nivyo byafashwe n'ipolisi c'u Burundi muri amezi atatu aheze ivyo biri mu cegeranyo cashizwe ahabona n'ubushikiranganje bujejwe umutekano mu Burundi mugenzi wacu Fidelite ishatse yakurikiranye inkuru reka tumutega amatwi
Ibigwanisho bibandanya kugwa uminwe yabitunze batayifitiye uburenganzira mu gihugu cy'u Burundi mwishikirizwa gicegeranyo cy'ibyaranguwe n'ubushikiranganje bw'umutekano muri amezi atatu aheze Commissaire de Police Alain Guillaume Bunyoni aramutse ubushikiranganje mu biganiro y'abenshi makuru kuri wa kabiri yavuze ibitigi by'ibigwanisho byafashwe n'igipolisi
habaye ukwaka ibigwanisho bikira umuriro abitunze batayifitiye uburenganzira aho hakaba hafashwe inkoho z'ubwoko butandukanye amajana 29 harafashwe ibisasu ntezwa ntoke amagrenade amajana 288 amabombe 11 ibisasu batega abantu vitamine antipersonnel indwi amasasu arenga ibihumbi 200 ibisanduku by'amasasu amajana 289 iminyoro y'amasasu 6 n'ibindi bitandukanye
Muri ibyo bigwanisho byafashwe harimo ibitari bike byakuwe mu turere hagati mu gihugu cy'u Burundi dukunda kwibonekezamwo umutekano muke kuva hatanguye ibyo kwiyamiriza gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza umwaka uheze 2015
nta hantu twovuga ihariye gutora ibigwanisho byinshi gusumba ariko nko mu masekiteri amwamwe twagiye dufatiramwo inkozi z'ibibi nyinshi ubuvuba haba mu masekiteri ya Mugamba canke mu Zaburambi no mu ntara zihana urubibe n'igihugu cya Tanzania cyane cyane usanga haravuye ibigwanisho byinshi gusumba handi kubera hamwe harabo busuma ndengera mbibe basanga bisima byo hakujya no hakuno bose baza bibisha inkoho ahandi naho ahantu usanga ibirwanisho byari bimaze iminsi bihakorera gose
hamba vyirwanisho byafashwe umushinganje w'umutekano amesha kandi ko habaye isambugwa ry'imigwi y'abagizi ba nabi
uturwi tw'abagizi ba nabi tugera kuri 37 twarasambuwe abagirizwa ibyaha bitandukanye bagera ku 5,000 amajana 584 barahagaritswe bongera barafungwa iby'agateganyo mu gihe amadosiye agera ku 600 n'amajana 72 yakozwe n'inyamiramabi ayagera ku 2,092 nayo akaba yararungiswe mu tungane
naho biruko mu bigo cy'u Burundi ubwo mu gwinkoho nti gwasezewe Burundi aca nk'ahandi bishaka kumvikana inkoho mbere na masaga seseka ibyo navyo kubgalangira mu bunyoni nti bishika mu Burundi gusa
kibaza yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho twumva zivuga ngira ngo nuko abarundi badafise imico yo gutembera cyane mutembere mu bindi bihugu musanga zivuga nk'inchuro 10 cyangwa inchuro 20 gusumba ko zo ngahazivuga i Tanzania usanga abajambaza ari ngorane aho muri Kongo hoho bazihigisha ibikoko n'abantu no mu bindi byo gusanga ruko nababwira ko twifashe
ibujumura mu Burundi fite iteshatse juje America
urakoze fidelite tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradio ijwi ya America muri aka kanya tuhejeje kumenya ko inama nkenguza mateka mu Burundi ihejeje kwemeza integuro y'itegeko ryaryemejwe na inama shinga mateka rivuga ku Burundi bugiye kuva muri sentare mpuzamakungu mana vyaha CPI yo ngingo ihejeje gushikirizwa mu kanya ubu naho rero ni ca gihe c'ikiganiro ntorere kazoza
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Mungundire Jerome Nyunzi masubira ndabaramutse bakunze bikiyago cha politike ntorere kazoza twari basezeranye mu biheze yuko no munsi tugaruka kuri bimwe mu bibazo amenyesha makuru babajije abavugizi b'inzego z'igihugu mu kiganiro bagirishije no munsi tukaba tugaruka kuri bimwe mu bibazo vyerekeye umutekano hamwe n'ubutunzi n'imibano reka duhe ijambo umenyesha makuru atangura kubaza
murakoze kumpa ijambo Jene witwa Rucabi Hari Norbel wo mu itororokanirizo ry'amakuru Net Press. Ikibazo canje ndagitumbereza ku muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi. Abantu benshi baramenyereye ko intwara miheto zagirizwa ibyaha bikomeye bafatwa n'igipolisi ca gisirikare mu nyuma bakarengutswa mu masentare ya gisirikare. Mbega byahindutse gute aho izo ntwara miheto zirengutswa mu nzego ziperereza aho mbere igisongerezi mu ntwara miheto edinyongera mu nkuru twahawe n'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi ikambere abantu benshi bagatangazwa ko uwo muvugizi yoba yavugiye ugwego guperereza mu kumenyesha ko ico gisongerezi coba cari yahuye
nitwa Colonel Gaspard Baratuza nkaba mvugira ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba hari amakosa umusirikare yashobora kugira ariko ararangura akazi mu gisirikare nyene muri ico gihe akurikiranwa n'amategeko ya gisirikare guhera kuba mutwara ku rwego rutoyi gushika no ku rwego rukuru bivanye n'uburemere bw'ikosa aba yakotse aho o abari mu gisirikare hagati hakaba hari n'ayandi makosa ashobora gukogwa n'umusirikare atari ku kazi cyangwa ari ku kazi akayakorana n'abandi batari abasirikare muri uwo mwanya hariho ingingo y'amajana 261 iri mu ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cyacu rivuga yuko sentare za gisirikare atabubasha zifise zo gukurikirana umusivile canke uwundi muntu atari mu rwego rwa gisirikare muri ico gihe rero mu gihe umusirikare akoze ikosa canke agiye mu vya politike hamwe n'abandi batari abasirikare murumva yuko izo sentare za gisirikare ntiziheza ngo zikurikirane uwo musirikare kubera afise idosiye irimo abandi badashobora gukurikiranwa n'ubwo gweko. Ndazi yuko yashatse kuvuga ibi bijanye n'igisongerezi citwa Edi Nyongera yiyatse ubuzima ku ngingo ya 14. Idosiye yiwe yarakurikijwe amategeko mu ihagarikwa kuko hariho icyo no kwita umutahe ujejwe ya prokirere mu gisagara cya Bujumbura muri komine ya Mukaza kubera ivyo yari karakurikiranwa ko navyo sibindi yari mu mugwi w'abandi bapolisi n'abasirikare hamwe n'abanyagihugu abasivili wo gutunganya guhungabanya inzego z'igihugu. Muri uwo mwanya murumva yuko uburenganzira n'ububasha abari bafise mu nguvu yaciye rero yitaba umutahe arawitaba hama abazwa n'inyamiramabi ikorera mu gisata jigendereza kuko mwigendereza niho bakurikirana ibijanye no guhungabanya inzego z'igihugu. Muri uwo mwanya rero ariko arabazwa iko byagenze sinirwa ndabisubiramo kuko umuvugizi w'igipolisi yarabisiguye neza arabwira ngine byagenze uko rero niko byagenze nta musirikare afatwa ku ikosa yagize mu gihe biciye mu mategeko ngo ahagarikwe n'izindi nzego atari ibirekuwe n'amategeko.
Murakoze ngirango umuvugizi w'igipolisi nawe nyene ku murari akabazo kayo kuyishura ngirango bafatiye kuri ibyo byabaye nyene mu iperereza w'umusirikare yitabye Imana hama ikibazo kibereye mu iperereza umuvugizi w'igipolisi akabagira akabari we agira icyo gishitse kivuga ko batimbe kumbure mu wego guze go guperereza nta muvugizi hari.
Je nitwa Petero Nkurikiye ndo muvugizi w'ushikanganje w'umutekano nkongera ngavugira igipolisi cyose gitwagwa mu rugo bushikiranganje ibikorwa byose rero biba biko birakorwa n'abapolisi ariho hose ndaheza nkashikiriza amakuru ajanye navyo aho biba biko birakorerwa hose. Amatoza rero yari ko arakogwa kuri ijya dossier yo gushaka guhungabanya inzego yariko urya muntu Edi Claude yari ko arabazwa n'inyamiramabi y'umupolisi nico gituma twashikirije ayo makuru kandi ntijyane ijya mbere tubikora turamaze gutumira abamenyesha makuru bose bari ngaha nibaza ariko nka bose bamaze kudusanga mu nyubako za rujya rwego rw'iperereza tubashikiriza amakuru y'ibyaba biriko birakora y'amatohoza yaba ariko arakorerwa n'igipolisi hajya.
Nukuvuga yuko abapolisi bo mu rwego rw'iperereza nabo nyine murabavugira
iperereza namwe muhora mubivuga n'igipolisi mara muvukoresha ijambo igipolisi c'iperereza
mu bijanye no kuvuga izero ntidutandukanye igipolisi kijya co mu mabarabara gicunga ba mu mabarabara n'umutekano n'iperereza tubifate ko bafise umuvugizi umwe
bavuga bati igipolisi c'igihugu mu gifaransa ni police nationale de Burundi
hariyo na service nationale de renseignement
ariko iyo wambaye umwambaro w'igipolisi umuvugizi w'igipolisi araza kuvugira
ngire nyishira tomoye murakoze. Reka tuje ku muce ugira kabiri w'ibibazo Fredy Nzeyimana
akabazo kanje nagomba kubagatumbereza muri Uber canke mu bushikiranganje bw'igihe cya leta turagize iminsi tubonaho abakozi basezerewe mu kazi umuntu yarakoze imyaka yose yakoze atanga ikori mugabo twadufranga bamutekerera ari tutoja kumufasha mu buzima agiyemo bushasha bagaca bakura ko nikori none ikori umukozi aba yaratanze imyaka yose yakoze hama n'utwo bamuhaye bagaca bakura ko nikori bigenda gute.
Murakoze nitwa Gakunzi Ange Dani abantu muvugizi w'ikigo Ober ku kibazo yabajije kijanye nuko abakozi baba baziganijwe muri NSS amahere yo bagiye kuyatora bakura ko ikori nibaza ngo sivyo na gatoyi kubera umukozi iyo agiye aratanga ku mushahara wiwe ayo mahera bageze kuyamuha igihe akugurutse ayo mahera nta kori bashirako ariko mu nyumve neza hariho abaziganya mu bundi buryo no kwita mu gifaransa pension complémentaire iyo nayo na mahera bakura ku mushahara igihe bariko barakura ku mushahara ntibaba yaharuye ko ikori mu gihe rero uwo muntu agiye kuyatora imbere yuko akukuruka akavuga ati amahera nari naziganyije ndagomba kuyatora muri ico gihe birumvikana yuko baca yatangisha ko ikori ariko nsubiremo neza mu baziganyije muri INSS amahera yabo nta kori babakurako
umukozi wa radio na televiziyo by'igihugu agiye mu karuhuko k'izabukuru hari amafaranga bamutekerera baharuye imyaka yakoze mugayo amafaranga agiye kuyatora aca sanga bagabanuye ko amafaranga yagiye ku ikori kandi urumva yagiye aratanga ikori gihe cyose yari ku kivi uno munsi insiguro mutanga kuri byo biya
insiguro notanga nuko ayo mahera igihe bayabakata mukiri abakozi bakora nkuko bavuze muri radio na televiziyo Burundi ayo mahera nta kori riba ryavuye ko baraharura neza bakerekana ati umuntu ahembwa amahera ya amahera twatanze muri INSS naya amahera ikigo ukoreramo cakuziganirije naya hama bagaharura ikori ku mahera basigaye nokuvuga yuko ayo mahera baba bakuziganirije nta kori baba barikuye ko imbere na mbere bakiriko barakuziganiriza nivyo nise pension complémentaire
oya nibaza ko bitobiza cyane pension complémentaire umukozi nibyo ariziganiriza amafaranga bakayashira nko muri sokabu cyangwa muri banko cyane cyane muri banko ubu turazi yuko ahonye ikori bayakurako mugabo ayo mafaranga igiye bahasha baha umukozi agiye mu garuko kizabukuru ni usanga yari kuronka nk'imiliyoni 15 bamuhaye nk'imiliyoni 11 ayandi miliyoni 4 ngo yagiye mu ikori naho badatahura bati none ko noba nakoze imyaka yose ntanga ikori kandi mukunziganiriza bakaba bafatira kuri ya myaka y'akazi nariko ndakora ntanga ikori uno munsi byo shika gute kugira ngo bansubire gutanga iyo kori kandi kugira kabiri
nariko ndagusigurira mu gihe wewe aho ukorera bari
ariko mutandukanye ntawo bisa na pension complémentaire
uwo mukoresha wabigihe ariko arakuziganiriza ayo mahera mu kuyakurako nta kori bari baharuye bayakurako imbere guharura ikori ku mushahara wewe uba usigaje nico gituma rero wowe ugeze kuya bagize kuya gutekerera yose nico gituma cyo yahariye ku ikori kubera ubwa mbere na mbere bayaharura atakori bayakuye
ngira ko mufugise mu gifite ijambo mwoca mwishura muri ki kuri kino kibazo ngira ni ngingo shashya bavuga yuko ajya amafaranga baha nk'umuntu nkagashiruka bute ku muntu ari mu gwego nshingwa ntwaro ubu yuko mugiye kuza muri atoreza ko ikori mugihe muzoba musanga ayo mafaranga ashobora kuba angana no mushahara muto uyu mukozi wa leta tanga ikori bafatira ko hoho bati iteko ryaje gute abajya mu ngendo z'akazi bo karunga amafaranga bavuye mu ibanki nkuru ya Republika ntibotanga iryo kori
nashaka gushimira mwe mu mpaye jambo nkaba nitwa Desire Musharitse ambugira ubushikiranganje kwiga cha leta mbere ko nja kuri ikibazo nashaka namunganire gatoyi kubyerekeye ikibazo mu budget yeri no gutandukanya are amahera waziganije muri INSS ni haba hari umuntu yakuye ko ikori nikosa muratwegera bikosogwe ariko kubyerekeye nka bimwe bita uburusho gusaza prime d'ancienneté canke ajya amahera baguharurira utashe ataciye muri INSS arakarusha kugira utahuke bagira ati twaragushimiye ku bikorwa bakoze abari umushahara aho rero baraheza ikore rigafatwa ariko kucerekeye amahera baba arizigane leta bera kuziganije umukoresha wawe canke wiziganije muri INSS kirazira nta muntu bari yaca kikori ye rero kuri byerekeye ibi byama aba bari mu nzego nshinga ntwaro bashobora kuronka turusho tujanye no kumwene bitavye mu nama canke bashobora kuba umwaka uheze bashobora kuba ronsa kunguko bakaronka ico nabo babaha birumvikana neza yuko akaba abari umushahara uyongereye ko basanze bahembwa hariho rero itegeko rigenga ibi byo gutoza amakori n'amatagisi bivuga neza yuko umuntu arenza imiliyoni zitatu n'ibihumbi 600 ku mwaka ayonye no ayo ntacuriti yatangira ku ikori mugumaze
nchuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ikiganiro mu gerero umugoro mwiza n'amahoro mutunganirwe mu byanyu no mubanyu.